mean she put it late night calls and we for the E. Ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi badususuruke kuri radio Ijwi rya Amerika. Ngiyi ya gahunda y'umuziki mushikirizwa na Jewe Neri Mwiza. Uyu munsi nashimye kubashikiriza abaririmbyi batandatu bafite impano yo kuvuza ibicurarangisho. Turese ko baririmba bakanandika barazi no kuvuza ibicurarangisho. Ivyo benshi byarabateje imbere babarurangiranwa. Ntanandiriye reka dutangure. Uwo ntanguriye ko kandi atanga ikaza mu vyamamare ni umuririmbyi Chanzu Amis. Amazina yiwe ni Amis Useni. Yavukiye mu ntara ya Ngozi itariki 5 z'ukwezi kwa 5 mu 1957. Ni umwe mu baririmbyi b'Abarundi babaye rurangiranwa kandi nubakiri rurangiranwa naho yavuye yitaba Imana itariki 3 ukwezi kwa 4 mu 1996. Urubuga Wikipedia rwaramwanditse ko Chanzu Amis yatanguye gucuraranga ari muto yigishijwe n'umubanyi wiwe umubanyi yakoresha inanga. Mu nyuma yararutse gitari ciwe gikozwe mu bikoresho kama atangura kukivuza yinjiye mu mashuri yisumbuye. Amaze imyaka 20 yaratahukanye higanwa ryari ryatunganijwe n'ubushikiranganje bw'imico kamba hari mu 77 hamwe n'indirimbo yiwe nta cica nkirungu atahukana agashimwe k'indirimbo ya mbere icuraranzwe n'umuntu umwe ico bise ico gihe meilleure chanson interprétée en soliste.
Thank you. aratera umusora jamu di muri munda ya foru muhe tubikanga ya teri chumu vikanga wa mukoka hari umuti bugasiba amaganya bameshi atangura kuririmba ati bandi twani ntuntu intuntu yubona kunze yiye kwicwa n'intuntu intuntu yubona kunze
aranga igitari nivyo byamuhaye gusohora indirimbo nyinshi ziwe bwite cyane ari kumwe n'imigwi iyo migwi nka Orchestre National hamwe na Orchestre Amabando nashimye kuba yagira ni Steven Sogo. Steven Sogo yavukiye i Bujumbura muri quartier ya Kamenge mu 1983. Sogo yatangiye kuvuza gitari afite imyaka 14 aririmba indirimbo mu Giswahili, mu Kirundi no mu Gifaransa. Ivyo yavyigiye mu bigo vy'ugwaruka na Centre Don Bosco yo mu Buterere hamwe na Centre Jeune Kamenge. Ico gihe iri mu migwi y'abacuraranzi. Mu 2008 Sogo asohora urukurikirane rw'indirimbo rw'uwo rwa mbere agwita Il est beau mon pays. Ni nayo ndirimbo ndabashikirije Il est beau mon pays. Dans notre capitale, bon accueil, sourire, ambiance qu'on va vous servir. Il est beau. Il est bon mon pays, oh il est bon mon pays Burundi, il est bon, il est bon, oh il est bon mon pays Burundi, il est bon, oh il est bon, si tu vas au sud, la pierre est vingue et son est enlevé. Avec beaucoup de sel, tu arrives à Bourri, exactement à Routobou. Tu verras la source de ta bière et de banane, à Kawamou, Fouzara. Et là, on s'attend, oh, à Bouélou, Kazigé. Il est beau, comme il est beau. Steven John Sogo ni gitari ciwe yasohoye indirimbo nyinshi aragira ibiteramo byinshi cyane mu midiho ya blues rock n'imidiho yo mu bihugu by'ibiyaga binini ubu Steven Sogo aba mu gihugu cy'Ubwongereza ahataramisha abantu akoresheje gitari eka niki ni gicurarangisho kama citwa Indonongo
Dushikire batwunganire Natwe twari twarashimanye Isezerano twarayubashe Okuri nino sango tube turi imbere
Steven Sogo muri indagano. Murashaka kumumviriza dususuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi tubashikiriza abaririmbyi b'abarundi b'abacuraranzi. Yitwa Antoine Marie Zakaria Rugerinyange. Bamutazira African Nova. Ni naryo zina ry'ubuhanzi. Numwe mu baririmbyi b'abacuraranzi bakomeye b'abarundi. Yavukiye mu ntara ya Ngozi mu 1950. Afrika Nova yatanguye kuririmba mu 70 avuze gitari na piano mu mugwi Ami Jazz yavuye ashinga umugwi wiwe The Fellows kubuhinga bwiwe bwo kuvuza gitari na piano Afrika Nova yaraciye mu migwi myinshi y'abacuraranze muri Kenya umugwi Small World Club hamwe na Explorers Afrika Nova na bagenzi we baranavuza mu mugwi wo kukirimba cy'umukuru w'igihugu cha Uganda mu 72 yaraciye no mu gihugu cha Cote d'Ivoire Afrika Nova Munyuma Nova aratahuka aza mu mugwe mu Burundi amabano Umucuraranzi nashaka kumvisha ni Andy Mwag. Amazina yiwe y'ukuri ni André Ndabaneze. Andy Mwag afite imyaka 34. Yatanguye gucuraranga kiri muto mu migwi nka Remesha Band, Umudiho Groove no mu kigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge. Yavuze gitari uwo bita guitariste soliste. Kenya nk'umuvugizi gitari hari mu 2011 wera uhinga bwiwe bwo kuvuza gitari Andy Mwag yaravuza mu Rwanda mu mugwi wiwe Viva Beat Band umenya kandi ko Andy Mwag yavugirije gitari umuhisi Ivan Buravan aho bagiye mu bihugu 15 muri Afrika ni Buraya erega Andy bivuye muri André Mwag yavuze ngo ni izina ry'uwamwingishije kuvuza gitari
Yeah.
kuri ura baruta. Darling, all I want, all I need. Kanje,
you are so beautiful.
Vendera yumutima,
ibanga ryanje.
Akanje kawe, akavizaje kawe. Bituma nsusumira, ngajugumira. Oh, we know baby, kwa mama z'urukundo kwacu.
Katubandanye n'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho yitwa Jean Patrick Bimenyimana bamutazira JP Bimeni canke Mudibu. Mudibu yavukiye Burundi mu 76 uyu yaravuze piano na batterie. Mudibu n'umuririmbyi arandika amajambo y'indirimbo ziwe akanivugiriza igitari. Mudibu ubaba mu gihugu cy'Ubwongereza. Aramaze gukora ibiteramo i Bujumbura, ibiteramo byitabiriwe cyane n'abakunzi b'umudiho wa soul. Mudibu afite umugwi w'abacuraranzi witwa JP Bimeni and the Black Beats.
I'm
ususuruke kuri radio ijwi rya Amerika. Erega hariho n'abarundi kazi b'abaririmbyi bavuze ibicurarangisho. Umwe muri abo yitwa Esther Nishimwe, mu muzi cyane ku izina ry'ubuhanzi nka Esther Nish. Yamenyekanye cyane Burundi ku ndirimbo yakoranye na Kidum yitwa Umbamo. Esther Nish avuze gitari.
Keep quiet.
Nish yavukiye mu muryango w'abacuraranzi hamwe n'abasaza be batatu na se wabo yavuze gitari nk'umusolista. Nish yatangiye kuvuza gitari ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri matoyi, afite imyaka 8 gusa. Nish ari mu baririmbyi bakomeye babigeme kandi muri bake bazi gukoresha ibicurarangisho. Nino kuri ndirimbo Kavori Vori y'umucuraranzi Esther Nish ndabasezeye. Uyu munsi dususuruke twabashikirije bamwe mu baririmbyi b'abacuraranzi b'abarundi, ni kuvuga bavuze ibicurarangisho. Iyo mpano ikabatuma batera imbere cyane. Nari mwiza bizeye ko mwahimbawe no kubana natwe. Tuzogaruka vuba mwirigwe impore.
Kerana cha mucanzo icanzo gicumugongo mwanecha mirembo kugawe Kavori Vori.